Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi no mu bihugu bitari bike byo muri Afrika, iyo abubakanye batabashije kuronka ikibondo, akenshi umukenyezi ni busanga ahogwa ico canke yagirizwa ico kibazo. Nyamara nkuko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza, ubugumba bushobora kuva ku mugore canke ku mugabo. Mu kiganiro muri Isanga cyo uyu munsi twatumiye muganga Mbonimpa Bernard avura ibibazo bijanye n'irondoka mu Burundi. Twatumiye kandi n'umupfasoni Aime Ndayizeye yagize ikibazo cyo kutibaruka igihe kirekire cyane, kube n'umugabo wiwe atwiganire intahe yiwe uko babyifashemwo n'impanuro botanga. Ikaze mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ndayisubiramo, nimero ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika, nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Tuributse ko ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo, ku buzima, ku vyumviro vy'abakenyezi n'abigeme. Ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko ibitigiri vy'abantu bafise ikibazo c'ubugumba ku isi bigoye cane kumenya. Ni mu gihe bavuga ko ico kibazo kiva ku bagabo n'abagore bempi, bigatuma bitoroha kumenya urugero rwacu n'ikibitera neza na neza. Bavuga kandi ko bitoroshe kubera ubushakashatsi busanzwe buhari bwisunga ku bitigiri by'abakenyezi baba bagiye ku mavuriro azwi kwipimisha imbanyi canke bagiye kwibaruka bonyine. OMS ivuga kandi ko ubugumba bushikira abagabo n'abagore ku rugero rumwe. Yamara mu Burundi no mu bihugu bitari bike byo muri Afrika, bitewe n'imico yaho, iyo abubakanye batabashije kuronka umwana, akenshi umukenyezi ni usanga ahogwa ico kibazo. Yamara nkuko ubushakashatsi kumwe n'abaganga babinonosoye babishikiriza, ukutaronka umwana kububatse bishobora gushikira umugabo canke umugore. Mu kiganiro muri Sangare cy'uyu munsi ni mu kwihweza ibituma haba ico kibazo, twatumiye muganga Bernard Mbonimpa avura ibibazo bijanye n'irondoka mu Burundi. Twatumiye kandi n'umupfasoni Aime Ndayizeye yagize ico kibazo cyo kutashobora kwibaruka igihe kirekire cyane yubatse, atwiganire aduhe intahe yiwe, atubwire ko yavyifashemwo be n'umugabo wiwe, kandi n'impanuro kumbure yotanga ku bafise ico kibazo. Reka tubanze twakire abatumire bacu bempi babiri bari ku mirongo ya telefone mu Burundi. Dr. Bernard, turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe. Kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
urakoze neza madam Oriane. Yego. Jewe ndi nitwa Dr. Mbonimpatara Nyade, Bernard. Nkaba ndi umuntu yakurikiranye ibyo kwakira ababyeyi. Nkaba nkora mu bitaro bita twita Suzanne. Centre ya production. Nitwa Suzanne.
Murakoze cyane rwose. Muganga, mbere yuko turonka madame Eme ku murongo wa telefone, tubanje kubaza utubazo dukenya kugira ngo dutangure, kandi ikintu n'ikiganiro gihe ijambo abanyonyi b'ijwi rya Amerika nabo nyine baraza guhamagara bashikiriza ibibazo byabo n'ivyumviro. Iki kibazo cyo kudashobora kwibaruka, turumva ko kitoroshe, ibitigiri ntivyoroshe kuronka ku isi, kubera ibibazo bijanye naco mu Burundi hoho bahari ibitigiri dufise canke ico bacifashe guteka ikibazo.
Nguko ubivuze, ikibazo kigoye kubera ko ibitaro bishobora kubipima byinshi. Ubwa mbere bwo mu Burundi nta byigwa birakorwa cyane, mugabo ikigwa cyakozwe ni mu profesori yitwa Sindayivanya, niyo yari yabonye yuko ibyo kwibaruka bikunda kugora hafi 15% ku ijana y'abadamu y'abagore baza kwivuza.
15% ku ijana, numva ko atari bake na gato. None biterwa n'iki n'iki mu bakenyezi canke tuhereye ku bakenyezi, biterwa n'iki akenshi?
Ni kibazo gikomeye cyane, kuko ukutarongi ibyara ku bagore biva ku bintu byinshi. Ku isi yose hariho kenshi na kenshi ihindagurika mu bintu byo kugira kuzana imbuto mu bagore. Hari abamwe disordre hafi ku bantu 23%. Hakaba rero n'izindi ndwara zo mu turingoti ku bantu bashika nka 31%. Hakaba rero n'izindi ndwara izo bita endometriose, hakaba n'ibyo abahurya ibyara atawubona neza ikibitumye, hakabaho n'ibindi bituma mugabo ibikubikuru n'ibyo.
Urakoze cyane. None ku bakenyezi, tukiri ku bakenyezi, bokora iki henshi kuri kumbure kwirinda izo ndwara ziba zavuye kuki, bokora iki?
Ubundi Imana yari yaremye abantu ibarema neza, atata guhenda na kurimwo ari abantu bakunda gutumiranira mugabo agasogera umugore ntayerere n'umugabo ntayerere. Kenshi na kenshi rero nabo nta ndwara bagira, ariko hariyo ibyo kurenga ibigo birashika, umugabo akarenga ibigo ugasanga yazanye indwara zibita za mburugu, indwara zibita za bihimba byirondoka by'umugore. Ugaca usanga rero ingorane zirabonetse.
None umuntu yatangura kwikeka icyo kibazo nka ryari, kuko abantu barubaka ugasanga ntibazi niba ubwo nyine bakwiye guca basama, kenshi bitangura kuboneka yuko hari ikibazo hacikiye kingana gute?
Ubundi abubakanye hariho uburyo bubiri bwo kubipima. Hariho kubona umaze nk'imyaka ibiri atakiraboneka mu utarasa n'inda, kenshi na kenshi ngaho ni wakavuga ko indwara y'ubugumba ishobora kuba yafashe umuntu hari imyaka ibiri atamutimufata atamukora imibonano mpuzabitsina ku mategeko. Kenshi na kenshi mu myaka ibiri uba wasamye. Iyo urengeje imyaka ibiri kenshi na kenshi ni ukujya kuraba umuganga.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire Madame Aime Ndayizeye, ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone, atubwire nawe ibijyanye no kubana n'iki kibazo. Urakoze cyane Madame Ndayizeye kwitaba kino kiganiro.
Murakoze nabo, murakoze cyane kumpamira.
Tubwire gato muri make Madame Aime ninde, ko bagiye kukumva babanze bakumenye gato.
Jewe nitwa Madame Aime Ndayizeye, mfite imyaka 38 y'amavuka, nubakanye n'umushinga nawe witwa Apolline Hamirora, tugira dukwize imyaka 14 twubakanye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose. None Madame Ndayizeye, tubwire muri make intahe yawe byagenze gute, wowe n'umugabo wawe mwarabanye n'iki kibazo, byatanguye gute, mwabimenye gute, ahama utubwire ningene byagiye.
Murakoze cyane. Twebwe kuva twubakana nk'uko imigenzo yo muri Afurika cyane cyane mu Burundi, iyo babonye abantu bubakanye, ubwo nyene haheze ukwezi abiri batangira kukubaza bati urasama, kuko mu migenzo y'iwacu kubaka bisigura kuronka umwana. Ubwo rero twarabaye ngaho, hanyuma harahera amezi abiri, atatu, ane, ndabona yuko atakiriko kiravamo. Hanyuma turaheza turavugana n'umushinga ntaharambira ati tugende turondere umuganga. Twaragiye kurondera umuganga effectivement muri iyo centre Docteur Mbonima ariko aravuga yabo. Hanyuma muganga turamuronka aratubwira ati haracyari kare cyane, nitwovuga yuko byoba ari ukutibaruka. Ati hari igihe biteba kubera ko igihe kiba kitaragera, ati mugabo reka tube turarindira.
Aho hari haheze igihe kingana gute?
Hari haheze amezi atanu twubatse. Hanyuma turamubwira ati kibasi turabire utugeragereje, kuko twebwe twumva vrema muri twebwe dukeneye umwana, twumva byihuta kuronka umwana. Hanyuma aratubwira ati haracyari kare, nimurindirire. Mugabo twebwe turamugobera, aragerageza taraduha imiti, je arampa imiti ndagenda ndafata. Nsubiye inyuma gato, maze gushika mu rugo, ike yanje yo kujya mu butinya nkaya kibihinduka. Nkaza ndasiba ukwezi kumwe, nkasiba amezi abiri, ndabona yuko bishobora kuntera ikibazo. Ariko bambwira ngo kubera na rwose ibiro byinshi, kuko nagize ubugeni mfite ibiro 67, nyuma y'amezi atatu nayo mfite 74. Baca bambwira ngo petetwe byoba ari ibiro, nimbanze ngabanye ibiro, ndagerageza mugabo n'ubundi biranka, ndabandanya ndivuza imyaka ibiri, itatu, ine, itanu, ndatangura kuvuga ne ko mbona bitagenda, reka nunguruze abajinekoloje bose bo mu Burundi ngira nasano w'abamana. Aho hose nta inyuma, nta na rimwe nigeze nsigara n'umushinga nayo wanje n'umunsi umwe. Twama tujyana iminsi yose.
Ni ukuvuga ko mwajyana nawe nyine bamutinya.
Twajyana iminsi yose ngiye muri consultation kugira ngo yumve ibyo bambwira, kuko we etape iwe ntiyari bwashikirwe yuko bamubwira ibyo nawe yokoresha. Rero je ngiye mu baganga, hariho aho nagenda bakambwira bati wowe urafite ikibazo cy'indwara yitwa syndrome polycystic ovarien. Ahandi nkagenda wumva ibyo nibaza ko muganga araza kubidusigurira yoba abizi kundusha. Hanyuma abandi bakambwira ati urafite ikintu bita endometriose, abandi bakambwira ngo nta ovulation mfite, abandi bakambwira ngo ndakomeye. Muri icyo gihe rero haca haba intambara nyinshi mu mutima wanjye, muri couple y'iwacu tuvuga tuti dufate iki tureke iki, ko bibaye byinshi tuzovuga ngo umuntu by'ukuri arwaye iki, bazomvura gute. Rero sha turatangura turaja mu Rwanda, ibyo mu Burundi turabireba turaja mu Rwanda. Mu Rwanda baragerageza biranka, mu 2009 turagenda muri Kenya, muri Kenya baragerageza biranka, hanyuma turatinda turagaruka ngaha. Tuca turicara turatekana, jyewe ndumva ko vrema twarushe kwama turi mu ibarabara, kuko ibi bintu byo kwivuza izindwara za ikibazo cy'iwacu ni ibintu bitwara amahera menshi kuko nama exam batugira sama exam ubwo ngo aradindutse cyane cyane ko kenshi usanga hariho nayo badakora ngaho iwacu mu Burundi bidusaba kugenda kumonderera handi hanyuma ndaheza ndavuga nti turarushe twaheza turafata decision yo kubiheba twicare dutekane ariko muri mu 2015 nimba ntihenze ego bacha tugira ngo hari ingi centre yuguruye ngo mu Rwanda Kigali yitwa Legacy iyo nayo nyine ndayijamwo baratugeragereza barangiragereza cette fois nagiye jenyene kuko ni igihugu kitari kimeze neza byari bigoye ko tugenda turi babiri hanyuma cyenda genda baragerageza ibyo bashoboye arambwira bati taha ndataha nshitsi no bisubira kumera kwa kundi ndagenda muri kiraho twito ndaraba mu ginekologe wa nyuma ndarabye vraiment mu 2017 uwo rero yantumye ibipimo ndabirisha ibipimo cyane cyane ko yantumye ikintu bita hormonologi kugira barabe ingene amahormone yanjye ameze ko apanze neza yose atayiri hejuru atayiri munsi nizo ntegerezwa kugira byose asanga bimeze neza hanyuma asanze bimeze neza nsubiye n'inyuma umugabo wanjye baramutumye gupimisha imbuto ziwe arazipimisha basanga zimeze neza nta kibazo na kimwe afite tuca turicara ngaho tuvuga tuti ubu rero ko byose ibyo ngaha byanahiranye reka tuvuga kuyumvire kuja ahandi tuca twiyumvira rero kuja mu Bubiligi hama tumaze kwiyumvira kuja mu Bubiligi niho natanga kumva ko nanjye ntameze neza hanyuma nawe kumva ko ntameze neza ndabibana ngaho ndava na 90 birakorokanja ku 74 mugaba muri jewe sinumva ko icyo kintu gishoboka uko nari namaze gutibyizera ko nabo ngo bikunda nyari n'ibikunda nabona bizokunda ariko tuze guterera handi kuko numva ari byinshi cyane ibyo bambiye ari byinshi cyane hanyuma haciye nk'amezi atatu arenga niho umushyikana yari amaze iminsi ambwira ati byo baziza ugiye kwa muganga tukamenya icyo urwaye kuko n'uko ukuntu wonze abantu birabatera ubwoba uhereye kuri njyewe tubana mu nzu baduhava bibaza ko nda ku matweta baduhava bibaza yuko ati nakuriye nakumaze rero niho twafata ingingo yo kujya kwa muganga bihenze byari tariki 6 z'ukwezi kw'icyenda turagenda twagiye kuri Césarienne Dr Mbonimpani we yatwakiriye ndamubwira ingene numva meze hanyuma aca atwenga atwenze ndamuraba nje numva mu mutima ndashavuye rwose umuntu atwega ndakubwiye ingene aca atwenga atambwira ati problema uri kurumva amasinyi uri kurambwira niwumva ko ari amasinyi y'umuntu yoba yibungenze none ga muganga ko ntarigira nibungenga na rimwe ntabyonzi ntabyo nomenya aca arambwira ati inda rero genda bakubwiye teste de grossesse icyo kintu rero turakigwana ko rwose kuko icyo kintu sinashaka kukigisha kuko cyari cyaramuhamuye nitwese ngiye kwa muganga nicyo kintu babanza kuntuma mfite hotaha bace bambwira ngo mbigishe teste nitwese ngiye kwa teste negative nicyo kijana urumva ko biheza ndahamura umuntu hanyuma carambwira ati utayikoresheje rero kuri ni wisohokere none wumva no havanda kuvura partie de quoi rero umugabo acarambwira ati nimba twagiye gukora iki ndugiye ni ngaha nyene hanyuma bahize baguhe amaresita hanyuma bamenye ingene akuvura naciye ndagenda ndayigirisha flako ndayitora ngaho nca ndagenda ndatora ibyo bantumye ndazanira mu laboratoire ahari ningira ngo ntaratya n'intambwe mva muri laboratoire nshika hanze yarasubiye kumpamagara ati garuka hano nca ndasubirayo acarampa resita ndabye mbona ngo teste de grossesse positif nimba ndacitse intege sinumva ibiriko biramba ko ndajugumira hari ahantu badushiriye agatanda ndicara icyuya kirabira ndabwira umudamu yari kuri reception yari karatwakira mpamagarira uyu muntu ari hanze ndamudekereza ingene ameze yari umugabo wanjye acaraza ndamubwira nti yari ibyo bintu arabira abana bo ntiyabyumvise ndavuga ngo reka tubishire muganga cyo tubishire muganga tubishire muganga arabiraba yarafite akaradiyo arakunda ari umuntu akunda kumviriza utuntu tukirundi ndamaze kumubona arakunda kuvyina yarafite akaradiyo ariko arumviriza indirimbo y'ikirundi aravyina aratamba arasubira araryoherwa kudusumba bose rero
aho hari nyuma y'imyaka ingahe none gaeme
imyaka 13 hanyuma rero niho umuga wanjye atambwiye ati jewe rero ibitsinda byemera nza kubyemera ariko umugiriye ekografi dokter haterega n'ubundi nico cakurikira nta kindi cakurikira ariyo ekografi nyene acarangiye ekografi kohorera acaratwinga wose atambwiye ati none umuntu amaze amezi atatu n'iminsi 9 mu nda yawe ntawe warudi umugiriye ekografi nkabona reka n'ukuri nkawe narinze
Ego uraza
umanga
fikekai sinari ndabize yuko ari na docteur Mbonimpa Barnabe yaguhaye iyo nkuru nziza ariko turanezerwa ko turi kumwe nawe ibibazo byinshi raza gushobora kuvyishura uraza no kutubwira nibindi kubijanye n'intahe yawe nibyo wabaye nk'umukenyezi kumbura utera intege uha impanuro abandi bakenyezi mu byo bashoye gucamwo ariko tugarutse ku ntahe yawe ivyo twumvise kumbure twumvise umengo barashimitse cyane kuri wewe nk'umukenyezi nk'uwo yarafise ikibazo turaza kubigaruka ko wanavuze n'ingwara syndrome kumbure muganga yobanza akadusigurira iyariyo boba barashobora kwibaza ko ariyo docteur iyo ngwara widusigurira muri make kuri bamwe bashobora kuba bibaza ko bayifise iyo syndrome yavuze madame Ndayizeniye
mbanje kumura mutsa wo mupaze bi ndayize ye kuko numva anjoheye
wari umwibuka
hari iki oya mbura amunera kuri fiza amani kenshi ntabikurikirana ariko ubu arangiye ko numva aguze ibindi bikunda kubakira abapasoni bakazorondera bakazokwihebura ariko nkagomba kuvuga nti yuko Imana nayo irafise ukundi ikora iracisha umuntu mu mageragezwa yaraba ingene kwihangana uburenda ashimye ko yihanganye ariko re ndashimye n'ingene byagenze kuri ibyo nabyo warumbagije bya syndrome polycystique ni ukuvuga ko nuze hariho ibintu izinkabuze mu mubiri cyane cyane bita iperiporakitinini iyo niyo ituma kujya mu butinyanga bijya biratana igihe kirekire hanyuma uko byari bipanze ingene aha umushinga ndayobora n'umugabo hageze kenshi na kenshi biba ngo hahize nk'ibi bibiri ugasanga birabagora kumenya mbega bobonana ryari kubera ko bataba barataye ibyizere ntibabimenye ihamaregera dozira ntibabyamenye igihe urubuto ruba ruhishiriye ibyo rero nibyo bikunda gushika kenshi na kenshi rero bikunda gushika ku bantu bafite ntihabuze yitwa prolactine nyinshi igatituma ntuze imbuto z'umugore zidakura neza kenshi na kenshi rero umuntu acyamuha umuti utuma izo mbuto zikura bayita levendecteur de l'obligation ariko nibyaka ko habamwe kwihangana kwinshi no kwitonda kwinshi kuko byinshi ubigize iyo syndrome polycystique irashobora gukomera cyane barira agaca ubuto ruhishira byaratebekanye hanyuma bigaca bikunda
dokiteri tukiri ngaho nyine izo mbuto ziba zaratewe n'iki n'ibintu umuntu avukana canke n'ibintu bishobora kuba byaraje kugira izo mbuto ntizikure neza nk'uko bikwiye
kenshi ni predisposisiyo y'umubiri wiwe kuko ubundi kuva ku myaka 12 umuntu ajya mu kwezi rimwe mu kwezi iyo rero ibyo bya nibyo iperiporatine byaje urumva n'inkabuzo iri mu maraso ikaba nyinshi igatuma ibyo byo guhererekanya imbuto ingene amaregrada bitatana umuntu ntashobore kubikurikirana neza nicyo kibituma iyi periporatine.
Murakoze cyane rwose. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Dr. Mbonimpa Barnabe mu Burundi. Reka adufasha gutegera neza ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba ku bagabo no ku bagore. Turi kumwe kandi na Madame Aime Ndayizeye ariko araduha ubutumwa ubuhamya bwiwe ntahe yiwe ku kibazo cyo kudashobora kwibaruka ikiringo cy'imyaka 13. Nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone. Turafise n'abanywanyi bishwe rya Amerika nabo nyene bifuza guterera gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Tubanze tuje ku murongo twakire Jean de Dieu. Amahoro neza Jean de Dieu. Jean de Dieu. Allô?
Allô?
Jean de Dieu turi kumwe?
Yego ndakumva.
Uraho neza?
Yego ndashima.
Ikibazo canke cyumviro kuri Dr. Chanke Madame Ndayize.
Anya njewe cyose no mubaza. Anya nisunze ho cyabana iwacu mu bara mu ndamu kirundo. Yaboneka ko kiki na kenshi n'ishyira umuntu mpaka akabura nk'umugore akabura umwana kenshi na kenshi usanga Obama atahifane ku mugore ati niwe ati hagije kibazo kugira ngo ntabyare uza amwana amwagirize ko ari ngombwa ariko ni batahure yuko n'umugabo ushaka kumushikira. Hanyuma nzeranje nisunze akora ubutera tubwiye byinshi ariko nagomba namubaza ikibazo kimwe nizabyokunda asigurire eske ibyo bintu arabivukana cyanke birahinduka bivawe n'ukuntu buzagenda burahinduka ekisa cyanamega n'icyo. Hanyuma iyo ngirambya none ibyo bintu mbega birashobora gushika umugabo nawe akaba yaragutse akomeye hakaza guhinduka hanyuma ku buryo adashobora kubyara bisa gutara kugira ngo
urakoze cyane Jean de Dieu. Kumbure bimwe mu bibazo byawe Dr. yari yabisiguye gato ariko bashobora kubigaruka ko kubijyanye n'uko umuntu ashobora kuvukana iki kibazo ariko Dr. uciye ubwira ko ukatubwira ku bibazo by'umugabo kuko navyo nyine Jean de Dieu arabibajije umugabo wewe ikibazo biba byagenze gute nico kimwe n'umukenyezi wewe ikibazo ahanini kiba cavuye kuki.
Urakoze n'icyo kibazo na kimwe kiratumoye. Urazi ko uyu mwana y'umuntu avukana ashobora kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ari umuhungu akiri mu nda atatangira gutandukana n'ibyo uba umukobwa. Uzo b'umuhungu rero kenshi na kenshi akunda kugira igihe ngorane akunda gikunda gutera ntuzeye ko imbuto zitabaho kenshi na kenshi n'ingene imbuto zikogwa kenshi na kenshi be kukana kagahungu kavutse ni kugapima ugakora mu kudutenga twa ukumbiza ko hari imwe tujya dutenga twa tubiri kenshi na kenshi ko kubana kugeza ku myaka ibiri utugara mu kirundi bavuga ko ari utubya tuba turamanuka ngo tujye muri sikoroto muri ayo matenga ngo tumanukeyo yarengeje imyaka ine bataramukora ngo batumanure tuje hiyo hasi kenshi na kenshi utubuto twiwe duca tuyenga tuyenze kuva kandi umwana azobaho atagira intanga nicyo gituma ubona no ku bikoko amatenda ari hanze nakuzobona impene nakuzobona ingurube nakuzobona n'umuntu uri ngaho hasi mugabo bisa n'ibiri hanze ni kubwira ngo temperature y'umuntu twita 37 degre zibe zigiturire nyandanga ziba zitaranakomera yakare ko ntuze utwo dutenga twatumanuka epfo kugira ngo tujye turahura n'akayaga igishyuhigo cyane gukora ntuze kenshi na kenshi nicyo
nicyo biturira intanga ugasanga umuntu twagumye hejuru twarayende ntitukiriho ikaka rero ko umushiririje akafata uwo mwana akamanura nyadutenga akadushyira muri ako gasaho ko ngaho munsi akabita amatenga twa kenshi na kenshi nicyo kibituma. Ikindi kibituma ni ibintu bita varikoseri, ni indwara ituma imitsi yihinga ngaho hafi mu buryo mu ngandu, ugaca usanga rero ntizamuza amaraso akwiye, urumva ntizabayeho. Ika kabiri rero ni turingoti tuvana nyambuto nyene mu matenga twe tukabizana mu gihimba cyo kirondega kugira ngo gisoke hanze, birashobora kugira igitundu icyo bita kiberi kirozi, ugaca usanga ingorane. Hanyuma ikindi n'ikindi gishobora kuzana amaforomasiyo, umwana akiri mu nda ugaca usanga icyo gihimba cyo kirondoka ikimeze neza, kurabona ko ako gatoburo kazana amasobe kazana n'imbuto kari obu igihimba cyo kirondoka, nubwo ashobora gusanga re ako gatoburo kari munsi kandi kari mu mero igihimba cyo kirondoka, ugaca usanga re gisohotse gisohokera atameze neza ntaze buri kugidepoza mu gihimba kirondoka cy'umugore w'iwe. Ibyo nibyo bikunda gutuma ababura irondoka.
Urakoze cyane
ku gice cy'umugabo.
Urakoze cyane Dr. Urakoze cyane. Uravuze ku bijyanye n'umwana akiri muto kumbure mu kanya, uraza kutubwira ni ko ibyo umuntu akuze yashobora gukora kugira ngo abungabunge amagara yiwe mu bihimba by'irondoka. Ndazi benshi barabyiteze. Tugarutse gato kuri Madame Ndayizeye, ikibazo twumvise ko waragize ibizamini byinshi n'umugabo ukumbuye yaragize ibizamini byinshi, nawe nyine baramugiriye ibizamini, muri icyo gihe mwabyifashemwo gute? Izo ngorane mwagiye murajamwo mwumvikana gute kugira ngo nihabe icyuka kibi hagati yanyu muri icyo gihe?
Urakoze cyane. Twebwe amaexame ku bagabo ntihenze si menshi, amaexame ku bagabo uko nabibonye jewe nabonye bamutuma exame yitwa spermogramme, ni exame bapima imbuto z'umugabo bakaraba ko izo mbuto zikomeye, zifite icyo nakwita vitesi, ko zifite vitesi yuko zoshobora guhura n'urubuto rw'umugore bagashobora kubyara, bararaba yuko zikwiye ibyangombwa n'ingene zigenda. Ibyo nibyo nabonye, n'ama infection barapima n'ama infection mu bagabo, nizo egzame nabonye. Ariko mu bakenyezi ni nyinshi cyane, hariho n'ibyo ntibuka nyinshi cyane. Kenshi abakenyezi nibo bazirirwa nyinshi rwose.
Wavuze n'ikibazo c'amafaranga mwagiye murariha nk'ikizamini c'umugabo canke ciwawe caba kiri nkangahe?
Bivana n'amavuriro n'amahopito, kuko hariho nk'aho twagira ibakwe tugasanga niyo egzame badutumye, turashaka kuyikoresha mu bitaro bya leta ko dufite mituweli, ugasanga iyo egzame irazimbutse turashoboye kubenefisia ko iyo mituweli dufite ikadufasha. Hakaba n'ayandi ma egzame twakora wirinze kujya mu bikorero twabo abo bita ba prive, ugasanga ayo ma egzame arazimbye cyane, ayandi tukababuje no kujya kuyakoresha hanze. Yumva rero sinavuga ngo egzame ngo nangahe, byavana n'aho wazikoresheje.
Urakoze cyane. Tusubire ku murongo wa telefone twakira abanyonyi b'ijwi rya Amerika. Turafise Fidele, uratumva neza?
Ndabumva.
Amahoro neza?
Ni amahoro.
Ikibazo cyangwa icyumviye?
Ikibazo ni umenga n'ikibazo.
Subiramo neto, kumvise neza?
Ati ni umenga n'ikibazo n'ubabaza. ati mbega iyo serivisi yino iwacu mu gihugu cy'u Burundi irabaho?
Ni kizamini uvuze ga Fidel, ntitwumvise neza.
Nzubiremo
ni kibazo cha ni kizamini uri kurabaza?
Ni kibazo ni munda baje. Ati iyo serivisi ino iwacu mu Burundi irahari?
Iyi he serivisi? E serivisi yihe ga Fidel?
Ya?
E serivisi yihe ubaza?
Iyo yo kuba bo kora izo ntanga bakazishira mu damu hanyuma akabaye ubyara umwana.
Reka kumbure muganga asobanure neza, uri kuravuga ujya buhinga muganga, reka aravuga umuntu umwana akiri muto bo mutwara ko kugira ngo bamukore kugira ngo ntazogira ikibazo niyakura? Ego. Docteur Mbonimpa, izo serivisi uri kuravuga zirabaho mu Burundi, ziraboneka kenshi ahariho hose umuntu yoje?
Ubwa mbere bwo na nkuko nabuze umwana akivuka imbere yuko ashika imyaka ibiri, umumama wiwe akiri ku bibero akwiye kumukorakora kugira ngo yumve ko muri utwo
tudusaho
turimo mu dusaho harimo udutekikire ninaniwe atangura kugira diagnostike akiyongeta kinoikobitamani kuko nakubwire ashikanye imyaka ine bataratumanira uwo mwana baba bagize akeneye iyo imedine imaze kumera nabi. Imyaka ine niho bakwiye kutumanura kugira ngo badupfikishe tugume muri ka gasaho kari hanze pratikema.
Iyo bibaye akarindakura, iyo bibaye akarindakura naho nyine boca bategereza kumubaga, iyo bibaye bakibagira cyangwa ntibabibone kurenza imyaka ine.
Urumva arengeje imyaka ine nyatuntu twiwe tuzobutubuto tuba twamaze gusha. Byakare ko nyina abitora hakiri kare kugira ngo uwo mwana bamugarukire hakiri kare.
Urakoze cyane. Reka twakire n'uwitwa Arsene ku murongo wa telefone. Arsene, amahoro neza. Arsene, uratwumva? Allô Arsène? Arsène ndumva atareka atuma cyangwa telefone iramugoye. Radijwe rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, reka tumira mate turagaruka.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi kumwe na Dr. Mbonimpa Barnabé Ibujumbura mu Burundi, turi kumwe kandi na Madame Aime Ndayizeye Dr. Harika aragerageza kudufasha kumenya no kumenya byinshi kubijanye n'ikibazo cyo kudashobora kwibaruka haba ico kibazo kiva ku mugore canke ku mugabo. Madame Imenda Yizeri kadufasha kumva ubuhamya bwiwe no kumva ibibazo amakuple canke abubakanye bagira iyo ico kibazo cyo kutaronka umwana kibaye. Tugarutse kuri wewe Madame Ndayizeye, butubwira canke ugatanga n'impanuro iyo umudamu afise uwo babanye adatahura ikibazo canke ntiyihangane, uwo mudamu yokora iki mu byo wagiye urabona? Kumbure wewe ushobora kuba utaciye mu bibazo byo kutumvikana n'umugabo, ariko hariho benshi cyane usanga iki kibazo kibagwa ko kikabamerera nabi kikabahindura. Uwo hanura iki umudamu yoba ariko araca muri ibyo bibazo warabiciyemo imyaka 13?
Akoze cyane. Jewe nibaza ko ubwa mbere ibyo kugira ngo bibe murinde mushika aho umugabo atumvikana n'umugore, ni ukuvuga ko kuva icyo kibazo mukikimenya mukabona yuko mutariko muribaruka nk'uko abandi bibabako, kirazira ko munuma umwe ngo abitware muri we undi ngo abitware muri we bimukomeretse. Ni kibazo mwese mutegereza kwicarira mukayaga mukaganira mwumvikana, kuko akenshi abadamu n'abantu uko ndabazi jewe uko meze iyo mfise ikibazo muri jewe sinkora ari tukisangiye n'umugabo arico cerekeranye n'urugo canke cerekeranye n'umugabo, ndamwigira nkamubwira nge numva bimeze uku twobikora uku twobikora uko. Ariko abagabo n'abantu nabo niyo bavyumva ntibashaka kubipartaja, bashaka ko bigira mu mitima yabo. Iyo rero bimaze kuja mu mutima wawe bica biba umutwaro ucuba umusaraba. Rero ni byiza ko mu rugo bayaga, nico kintu cya mbere. Ni byiza ko mu rugo bayaga, kuko iyo mumaze kuyaga murabyumva kumwe mugatahurana mugasaba impanuro bibaye ngombwa, kuko hajya mu kibano turabana n'abantu ugasanga harimo abantu b'abapfasoni b'abashinga ntahe mushobora guhanuza kandi bakababera ababyeyi by'ukuri, nk'uko harimo n'abusanga aho kubafasha ari kubateranya. Nuko uraba rero mukaraba abagenzi beza, abantu bakuze, abantu mwebwe nyine mwumva ko babashika ku nyota, abantu bibanga mukabahanuza mukumva icyo babahanura. Ariko ikindi naco cyane cyane hejuru y'ibyo nuko abagabo bobera inkingi abagore babo, kuko abagabo benshi iyo bamaze kubona ko icyo kibazo gifite mu rugo abagore batabaheba, ugasanga muramukazi waraje aramwitwitaje ko aho ni induru, ugasanga nabukwa araje
turumvise telefone ya Madame Ndayizeye iracitse, ariko turaza kumugarura turamugarura ku murongo wa telefone. Reka duhindukire gato kuri docteur, mu byo wowe wabonye nk'umuganga nk'umugabo, abagabo kenshi bakosereza hehe? Nk'uko Madame Erika arabivuga, nuko kumbure babigumizamwo canke nuko batinya kuja mu baganga? Akenshi aho wabonye bakosereza ni hehe abagabo? Na muganga turabyo ko nawe nyene telefone iracitse, na telefone ari karagorana gato mu Burundi. Kumbure reka twakire abanywanyi. Reka kumbure hari indirimbo umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gusohora, indirimbo ivuga ukuntu ababanyi bakwiye kwifata canke umukenyezi yakwiye guhabwa agaciro mu gihe icyo kibazo kihabaye. Mu gihe ama telefone ari karatugora gato, reka twumvirize ako karirimbo ka Madame Denise Nkurunziza.
Urabizi batatu mbaze gara muri inzu bazi kuyo kare buyi wabona kuba ndumva nda yawe n'umuhoyi ujya teka inda tuzi kuko afite n'icamazi inda yawe yamye iminsi yose igomba kuzura ibiharage kiza abandi bagore zuzura abana
atagisiha mu nzu amuhoyo yageze guteka umukenyezi
ariko nziza mbuze ibyana
yego kaya none mwaripimisha
Radiyo ya Amerika yo numutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yaririmbye ako karirimbo atera intege abakenyezi aho bari hose kugira ngo ibibazo bari ko baracamwo byerekeye kudashobora kwibaruka ntibashobora kubyicanamwo bonyene ariko bamenye yuko bafise agaciro n'ibindi n'izindi mpanuro nyinshi muri iyo ndirimbo. Turabwiye rero ku mungu wa telefone ko twashoboye kugarura Dr. Mbonimpa Barnabé telefone yari yacitse kandi na Madame Aime Ndayizeye nayo nyine telefone yari yacitse ariko Madame Ndayizeye ariko aratanga impanuro reka tubandanyirize aho yari ari. Madame Ndayizeye
yakoze nari kumvuga nti abagabo bakaba inkingi z'abagore babo kugira ngo umugore ntabe umuntu kubera mu kibano iyo umukenyezi atararonka umwana ni kuvuga ngo benshi baramwicisha uhereye ku muryango yagiyemo aho ndavuga baramukadiwe aho bashatse kuvuga nabukwe umuntu wese amuciye ko aramutera umugere amutuka ibyo ashaka rero iyo umudamu aziganiye umugabo wiwe ni byiza ko umugabo wiwe amubera inkingi akababwira ko umudamu ntiyaremewe kubyara gusa hari ibindi bintu dushoboye ibyinshi cyane akamufasha
akamuherekeza kwa muganga. Hari ikintu mukibano subiye inyuma bakunda kuvuga ijambo zimbabaza cyane mu buzima ngo ingumba. Ingumba ibyo si ibintu byo kuvuga, si ikintu cyo kubwira umuntu muzima. Ingumba bayivuga ku bikoko. Rero no kurindira igihe umuntu bakamuha umwanya, Imana irema aho ishakiye kandi Imana irafashwa. Rero ayo majambo ababaza mu mutima nibayareke, bareke kubita abo bantu ngo ingumba. Birateye isoni kubona wari ubahutse kuvuga ijambo nk'iryo, ejo ukabona uwo muntu aribarutse, birababaza cyane. Ucujahe wamwise ingumba, mureke abeho gushika umunsi Imana izamuhamagara, niho uhebura. Genio principe yari muri jewe, navuga nti nzohebura kubyara ari uko mfuye. Mugabo mu gihe umuntu akiriho byose birashoboka. Abagabo ikindi baherekeze abagore babo kwa muganga, nabo nyine bipimisha. Erega iki kibazo si kibazo cy'abakenyezi gusa, hariho n'abagabo benshi bakibaruka. Mugabo kubera ko iyi imico y'abarundi n'isi yose kibazo kibaye mu rugo n'abakenyezi niyo batabyara. Hariho n'abagabo benshi bakabyara bakabiga. Urumva dosete yuko ashobora kurangura amabanga y'abubatse, izo mbuto zigasohoka, we muri we yakwiye azi yuko icyo gikwiye. Tuko siko bimeze, nibegera abaganga, abaganga babaha impanuro, baherekeza abakenyezi babo. Kuko niyo tugiye kwa muganga bakubwira bati subira inyuma, genduza n'uwo mwubakanye. Kandi icyo ni ikintu kiza cyane, niyo no kubwira abaganga barakoze cyane kubona atamukenyezi yoza kwa muganga wenyine, cyangwa umushinga ntayo aze kwa muganga wenyine batazananye. Hanyuma ikindi kigira kandi ni gukunda uwo mupasoni, namukunde aguma muha agaciro, ahari abone ko amwishimiye by'ukuri. Kuko njyewe ndazi ko muri couple y'iwacu nicyo kintu cyama gitangaza abantu, baratangazwa n'ukuntu n'isi yose aho umugabo wanjye ari mba ndahari, imanza zose mba mpari, tugatwenga bakabona nyine tubibayemo nk'ibintu bisanzwe. Kandi ibyo nagenda kubwire ko gushika kuri ino saha hariho abantu batari bazi ko je ntafite umwana, kuko sinigeze ndeka kuba jewe, nagumye ndi jewe. Mukenyezi guma uri wewe nyene, uko Imana yakuremye, ako kanyamuneza Imana yakuremanye kagumane. Gutyo ni wakagumana n'abo bantu bashaka kugustigmatiza, ntibatoronka aho baca, bazomenera hehe? Saha hari wewe nyene uryoherwe, imiryango itwankuhaze. Aho kutubeka twe twenyine, imiryango nidufashe idutere intege. Aha nagomba gushimira cyane cyane nivuye inyuma imiryango yacu yaradufashije cyane. Uwo muryango w'iwanjye, uwo muryango nagiyemo baradufashije cyane bakadutera intege. Abo dukorana n'abakorana n'umugabo wanjye baradufashije rwose, baradufasha mu byerekeranye n'uburyo, kuko harageze igihe turabona ko tutakibishoboye. Baradufashije cyane, turajya muri Kenya ibintu bikomeye, baraduha amafaranga, baradufasha. Imana ibahezagire cyane aho bari hose, abari mu Burundi, abari mu mahanga, abadutereye igisabisho. Imana ibahezagire cyane, ni ukuri ibyo ni byo bintu bakeneye. Turakeneye ko abo bantu bateze intege, babaterera igisabisho, uzoronka uburyo abahe. Kuko nk'abaruguru babo ndazi neza yuko ikibitsa turese na bino ni kubura uburyo bari babikeneye. Mugabo ntibashobora kwigeza kuko ibyo bintu bitwara amahera menshi. Iranga byagiye ansabe Leta y'u Burundi idufashe iyo miryango iyigwane, ko kujya abagendana umugera wa sida hariho abantu babafasha, kujya abantu bagwaye diyabete hariho abantu babafasha, kujya hariho abantu bagwaye imitima bakabatwara hanze, nibadufashe. Kuko narabonye yuko nyakubahwa umutambukanyi mukuru w'igihugu iki kibazo asa n'uwagifashe mu ntoki. Ahari abari hafi yiwe abashobora kunyumva, nagira ndamushimire, ndamubwire yuko turamukeneye muri iki gihugu. Abakenyezi bafite icyo kibazo muri ino minsi, ko Fondation Ubuntu yagiranye partenariat na Fondation Mère, nibadufashe. Turi prete gukora igishoboka cyose kugira ngo vraiment tujye imbere, iki kibazo gihere, bazigishe mu masengero kugira ngo iyo miryango ireke kuba iciro ry'umugani, bayifate mu masengero bazigishe, imigambi bazigishe, hose hashoboka hose bazigishe mu bakoze.
Urakoze cyane. Uyo ni Madame Emenda Yize, yamaze imyaka 13 adashobora kwibaruka, ariko ubu unye araza kutubwira Imana yaramuhezagiye, araronka ikibondo. nsubira mpindukire kuri docteur nubwo turiko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko birakenewe cyane ko twumva ikibazo kiba kiri nko kubagabo haba kubijanye n'amagara yabo canke kunyifato zabo docteur nkuko nari nabajije mu byo wabonye abagabo bakoshereza ko haba uko kuntu bifata canke kukuntu batinya kumbure kuja kubaganga wewe kuri mwebwe mwasanze kibazo kenshi kiba kiri hehe nkiyo mubakiriye canke niyo muri kumuraganira nabo
urakoze kandi Oriane abagabo mu gihugu cy'iwacu dufise ingorane y'imigenzo y'i Burundi nta mugabo abingumba ariko iyo habaye ikibazo nk'icyo cyo kubura umwana mu rugo biraba abo nyine bubatse kenshi na kenshi mo dukunda guhura umugore niwe atangura kugira umutima uhagaze kenshi akizana ngomba shimire yo mutambukanye madamu ndanizeye kuko bana bari kumwe ibyo ni iteka rikomeye mu rugo kuko barashyigikiranye ikibazo cy'umwe kikaba icy'uwundi baronka inyishu ikaba iya bose bagashyigikirana icyo urenda gishimye ikindi nabonye ni uko bacu mu Burundi abagabo barikumira kandi bakunda kubyishyiramwo ubwa mbere ugasanga nibo bari kubaryagagura abagore nibo kurumva ko mu Burundi nta mugabo ari ingumba ariko ingorane iriho yababi kandi kenshi na kenshi mu dupima dusanga ikibazo kiri ku bagabo kenshi na kenshi mbere yuko kiba mu bagore kenshi na kenshi twabonye ko biva ku nkabuzo ngabwo mbega zaje gute zikurikirana gute mbega yagize pidente gute ni ukuvuga ubugimbi bwiwe amabere yarasonze yaragize ubwo bwoya bwo hepfo yaragize ibyo byose umuntu arabikurikirana mu bagabo naho nabibuze hamwe batabigize neza ucusanga kenshi na kenshi ari ayo makenga twagiwe atamanutse ngo ajye muri kajya gafuko kenshi na kenshi rero nicyo gituma ucusanga imbuto ziwe zarahiye agasuka amazi gusa atagira mu imbuto abagabo diagnostike ya mbere igirwa na nyina akiri ku bibero bya nyina nibo batangira kubibona ati ndonde kututumbuki tutarimwe n'ibiki bagenda ku muganga akayabwira hakiri kare
murakoze cyane rwose
ibindi bishobora gushikira abagabo ndavuze ko ari ibintu by'indwara izo za diyabete izo za zikunda kubashikira bagaca bata iby'ubugabo bwabo bwa kare cyane cyane kwipimisha mukagenda ku muganga arabe ibyo by'irondoka akayabwira akaza ntibabiri kwa muganga
Uyu ni Dr. Mbonimpa Barnabé akorera kuri Centre César i Bujumbura mu Burundi. Dr. Kumbure nawe nyene udukundiye telefone zawe dushobora kuzishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook abanywanyi bakakurondera bakashobora kuronka n'izindi mpanuro. Hama nawe Madame Ndayizeye Aime wakoze cyane rwose kubona nawe witavye kino kiganiro kubipfuza kugushikira no kukuronka izindi mpanuro zawe nawe nyene mwadukundira abanyonyi baraza kuronka amakuru yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook n'abatashoboye gushikira ibibazo n'ivyumviro twa tubafise ku murongo wa telefone nk'uwitwa Octave kuri Facebook yacu ikiyago kirabandanya murakoze cyane rwose mwe mwese rero mwaduteza amatwi mwashikirije ibibazo n'ivyumviro muri kana kanyereka tubasubire tubashikiriza ka karirimbo kumutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza kajanye n'ikibazo twako turavuga no munsi murakoze cyane
Ariko
tuzamuze cyane.
Yego kaya. Mane mwari pimeshe.
Mbere kubimenya wagiye kwa muganga. Mutaraje kwa muganga ntavyo mumenya.